y ni la de un jesuí de América. Ijwi ry'Amerika ryiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twari tubafitiye abashitsi babiri, umwe ariko telefoni sanite ariko iragenda neza, undi twatumiye Pasteur Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation hamwe n'ikigo DNF, ni ukuvuga Dieudonné Nahimana Foundation. Kubibutsa ko Dieudonné Nahimana yari yamamaje mu matora mukuru y'igihugu mu Burundi mu myaka itatu iheze, aho hari umwaka w'2020. Turavuga ku rugendo arimwo mu gihugu cya Canada hamwe n'ibiteramo vyiwe bikunzwe cyane rwose mu Burundi n'ibiganiro hamwe n'ukuntu rero urwaruka rwo kwiyungunganya asanzwe afasha urwaruka cyane rwose mu kuruha ibyiyumviro byo kwiteza imbere. Pasteur Dieudonné Nahimana, muraho murakomeye.
Yego, ndamahoro cyane.
Mutubwire cyane cyane ubwa mbere na mbere mbere yo kuja kumuza ikiganiro, mutubwire urugendo muri mu gihugu cya Canada muri iki gihe n'ibiteramo mwatiramishije ngaho muri Canada.
Ego, murakoze. Ndabanza gushimira cyane Ijwi rya Amerika ntumiye muri kino kiganiro. Muri iyi minsi ndiko ndagira inyigisho, ndiko ndatanga inyigisho kandi ngira n'ibiganiro cyane cyane kugwaruka, ariko kandi no ku bandi babibyifuza muri rusange mu gihugu cya Canada, aho natumiwe cyane cyane n'abwungere b'amasengero atandukanye arongowe n'abarundi basanzwe baba mu gihugu cya Canada, nyuma yuko natumiye umwe muri bo kwigisha i Burundi. Hanyuma arambwira ati by'ukuri dufite urwaruka rwinshi rwavuye i Burundi kandi rukeneye inyigisho muri kumurigisha kugira ngo bagire intumbero y'ubuzima, bamenye bariko baraja, bamenye ingene bashobora kubandanya biteza imbere mu buzima bwabo, ariko kandi banafite umutima wo gukunda n'igihugu no gushobora gushyigikira igihugu. Rero kubw'ibyo naje muri iyo ntumbero kuko sandi rikora Burundi ibice bitandukanye by'igihugu, muri iyo ntumbero nyine kudabwira ngo twige, ariko cyane cyane dushimikiye ku ijambo ry'Imana kubera ko arabungere mu mashenga bandumiye. Rero turiko turandikwa ndabikora mu bisagara bya Ottawa na Montreal, mu mashenga atandukanye garanije ugwaruka, ariko kandi nkaca mbonera akajya gukora bimwe muri bya mu biganiro nyine sanswe nkora ikimenyekanye muri kino gihe cyitwa Imboneza Talk Show, ni gihe makaryo abantu kubaza ibibazo. Iki gihe rero ni jewe nishuri ibibazo cyane cyane ugwaruka rwa ofise kuri dining ene kumenya intumbero y'ubuzima, Imana baremeye ngira ashobora kuba ubuzima bufite intumbero, bakamenya imbona kazo z'ubuzima bwabo n'ingene bashobora gushika kuri izo ndoto.
Yego, turagaruka kuri ivyo biganiro n'ivyo biteramo mukoresha kuri televiziyo mu Burundi, ariko imbere yaho nagomba cyane cyane mutubwire ku byerekeye inyigisho mwavuze inyigisho muha ugwaruka izo nyigisho muduciriye ku mayange zobari nkize.
Icambere nuko dufasha kugaruka kumenya yuko umuntu wese Imana yamuremanye agaciro kadasanzwe, yuko atanumwe imana rimwe gusa gupfa gukurikira abandi ku muntu wese imana yamuremye kugira ngo abinyishwe ibibazo bihari ku isi mu gihe ciwe uko buraza abantu babaho bisuzugura bibaza yuko atacu bazofashitse ko mu buzima cyane cyane iyo bahuye n'ingorane nk'uko byashikiye mu buzima bwanje ahanini nshimikira ku ntahe ubuzima bwanje ingene nageze ahantu ngibaza ko atazondopfa mvuyemwo ku byose byaheze ariko maze kumenya yuko imana yandemanye ingabire n'ingabirano zidasanzwe ntangura kubikoresha uyu munsi nkaba umugabo yubatse mfise ndi umubyeyi w'abana ndongo y'amashirahamwe mfite icyo nshobora kumarira igihugu cyanje rero kuvuga ngo ndabafashe kugira ngo bamenye mbega wewe imana ntiyakuremeye gukora gusa ngo urye uryame hanyuma urindire gupfa mugabo imana yakuremeye ko umenya ingabire yaguhaye kugira ngo ubinyishe uzibazo by'abantu bagukikuje icigwa nyamukuru kigaruka kuvuga ngo Imana ntiyakuremeye kuba biwawe gusa yakuremeye kugira ngo ubinyishwe ibibazo by'abandi bantu ukwiye kumenya ingabire ufise n'ingene uzikoresha kugira ngo ugicumariye abandi muradukunigisha cyane ibijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi yuko umuntu atabaho kugira ngo yikorere ariko arabaho kugira ngo abinyishe ibibazo byamukikuje
egome aho muri Canada urwaruka canke yabo mwakoranye ibiteramo bavyakiriye gute
babdakiye neza cyane nawe naje nategeye kubikora mu mice ibiri gusa ariko baraheze banangobera kugira ngo nongere ko iyindi minsi kugira ngo ashobore kubikorera kurikora undi mu muco wa gatatu kugira baze ari benshi kuko iminsi ya mbere nabikoze bamwe ntibari banabizi cyane ubu rero nicyo gituma baci batumirana kugira ngo nshobore gukora ibyahaje benshi gusumba donc ariko abdakira neza nabemereye yuko Imana ishoboje mu kugerageza kurya ndaza kenshi canke tugakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo umuntu ashobore kubafasha muri izo nyigisho
muba mufite umugambi wo gukora ibitaramo nk'ivyo muri leta z'umwe za Amerika
ubu baramaze gutangwa kubisaba none na koze gitoyi mu mwaka uheze muri mwaka nyine mu gisagara cya Phoenix muri Arizona naho nyine natumiwe n'ishinga ry'abarundi riri hari hanyuma mbona inyota ni nyinshi bariko barabisaba mu bice bitandukanye haba n'i Buraya ubu rero nagomba kubigira umugambi w'urutonde rwiza kugira ngo bize biraba babimenye hakiri kare kuko nabonye hari inyota nyinshi kandi abana bakiri bato bafise by'ukuri ibyifuzo byo gushobora gushika kure ikindi nifuza ni uko n'abazuba babyifuza twabitunganije neza mu bihe by'uruhuko bamwe bamwe bashobora kuza baranaza tukabikorera n'i Burundi gufashanya hamwe n'urundi rwaruka rusanzwe ruri hajya tugashobora ibiganiro nk'ibyo mugabo ariko barafasha n'urundi rwaruka rusanzwe ruri mu bukene ariko bakaza nk'abaje kuramukana no gutembera kuko basanzwe babikora kenshi mugabo bakaza bafise intumbero y'icyo baje gukora bataje gusa gutembera ariko bakaza bafise icyo bashobora kwigisha urundi rwaruka
mwavuze inyigisho muha rwaruka ko muzifatira cyane cyane ku buzima mwaciye murashaka kutubwira muri make ukuntu ubwo buzima bwari bumeze
ego jewe mu myaka 90 narisanze ndi mfuvyi hanyuma kubera ibibazo by'intambara amashuri arahagarara nabayeho ubuzima bugoye naho nanisanze mfise inshuti n'abagenzi ariko kubera ko batantahura ku ntumbero y'ubuzima cyangwa irekwa nari mfise mu buzima bamwe benshi ntibantahura ariko canisanga mbaho ubuzima nk'ubwo umuntu ari mu ibarabara naramaze igihe ntagico fungura narasabye indaro muri Université y'u Burundi ndahaba imyaka 2 n'igice atariho niga kubera ko niho honye nashaka kuronka ikibanza cyo kubamwo narabaza igihe ndiko ndahangana n'abantu ariko bagira iby'ubwicanyi murabyo yuko ari ubwicanyi bwinshi mu gisagara rero je mpitamo kwegeranya urwaruka rudakoresha igikenye ejo nitwitara no violence active kugira ngo turabe ingene twoha n'urwaruka ruve mu by'ubwicanyi mu buryo bwose rero byari ibintu bigoye ubuzima bwageze aho nimva ko ikintu cyonyine ashobora gukora mu buzima ari ukuza kuba umukozi wo mu nzu ujya bituma ubohoye ahantu yenda ahantu bashobora kubona icyo gufungura naho njyama rero byose byari byageze aho numva ko nihebuye bamwe bakambwira ati ntanicyo nzoshobora gushika ko mu buzima mugabo kuva igihe nahinduye uburyo bw'ingene niyumvira uburyo bw'ingene nibona igihe natahuye umugambi w'imana ku buzima bwanje uyu munsi imana irashoboza kuba umuntu ashobora kugica mbari y'abandi rero mu macamake n'ibyo no kuva muri ubwo buzima aho ibaza utazopfubaye utubatse utazopfa ubyaye abana utazopfa ubaye umuntu ugica mbari y'abandi uyu munsi nk'abandi umuntu ubatse ufise urugo ufise abana ufise ibikorwa ndongoye kandi ufise n'abantu ushobora gufasha byavuye kuguhindura uburyo bwo kwiyumvira rero navuga nti naho umuntu yaguha amafaranga udahindura uburyo bwo kwiyumvira ntacu bimaze ifo guhindura ingene wiyumvira n'ingene wibona nicyo gituma icyo kintu ushyiramo ingufu cyane muri kino gihe
muvuze ikintu gikomeye cyane rwose uburyo bwo kwiyumvira bushasha icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose ndabona ko n'ibibazo by'ugwaruka mubizi cyane rwose mu kanya turabigaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banyuwanyu biragiwe ijwi ry'Amerika nitanga simo muraho
muraneza
murakome muri hega simo
nanjye mperereye mu Rwanda ntara y'Amajyepfo
Ale jiza cyane rwose turi kumwe n'umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana asanzwe yafasha ugwaruka cyane rwose eka nawe nyine akaba ari Pasteur akaba ari mu rugendo muri igihugu cya Canada muri iki gihe murafite ikibazo murafite icyumvira
ndafite igitekerezo Pasteur ndagira ngo mubaze nk'uko wenda basanzwe babikora mu gufasha urubyiruko se ngiye iyo babivuze gufasha urubyiruko hari uburyo bumwe na bumwe wenda kubyumva bisa naho bitinda simpite byumva kimwe nabo kuko hari uburyo bikorwamo ngiye mba ntarakurura neza ngo mbyumve ho sinzi nimba ari bubashe kubidusobanurira mu buryo bwimbitse ariko usanga urubyiruko n'ubundi bari gufasha bari kuganiriza ari urubyiruko hasi runini rusa naho rufite n'ubundi buryo bundi bwari bumaze kugeraho ugasanga ntibagera hasi cyane ngo barebe ku rubyiruko rwo hasi rukishakisha rutaragira aho rugera ugasanga hariho amabariya akumira abona akita urubyiruko ruciriritse kuko usanga ubwo ngubwo urebye nk'ibiganiro bakora usanga ari uburyo nyine bitagera kuri buri wese dukurikije urubyiruko rwa Afurika uko rumeze hari abatagifite uburyo bwo kuza kubakurikirana ku maradiyo hari abadafite uburyo bwo kubakurikira ku mbuga bakoresha ugasanga mu buryo bwo gufasha harimo amabariya atandukanye cyangwa se imbogamizi zigiye zitandukanye zituma hari urubyiruko rutagerwaho kandi igihe ntekereza ko runo rubyiruko ruciriritse navuga ko ruciriritse rukiri hasi ari rwo ruba rukeneye ubufasha cyane cyane kuruta abo ngabo nk'ubwo umuntu wabashije kugera za Canada sintekereza ko ari we muntu nyine ukwiye kuba aretwaho cyane ntekereza ko bakwiye kwigisha no gufasha bahereye ku bantu bo hasi cyane hanyuma icyo ngira ngo mubaze igitekerezo ndagira ngo mubaze se ko ubufasha batanga yari amaze kubivugaho avuga ko nyine bagufasha mu buryo bwo guhindura imyumvire buryo bwo guhindura ibitekerezo ese nta bundi bufasha bugenerwa abo bantu mu buryo wenda nk'uko umuntu wahinduye imyumvire yego yahindutse ariko kugira ngo iyo myumvire atazayisubiramo buryo imyumvire kiba ari ikintu gikomeye ushobora kuyivamo uyu munsi kubera wigishijwe wenda ejo bwacya ukabona uyisubiyemo harakorwa iki kugira ngo uwavuye muri iyo myumvire atazisanga nanone yayisubiyemo kubera igihe kinini wenda azamara nyuma yo kwiga bakurikirana bato uwo muntu kugira ngo nyine bamenye ko atongeye gusubira muri ya myumvire yari afite na mbere
reka tumuhakaryo abahe inyishu
urakoze cyane ndabitaho uyu muntu ambajije kubera ko atarasanzwe nzi cyangwa atasanzwe ibyo maze imyaka 25 nkora nashaka kumenyesha yuko uwo muntu yuko mu bikorwa bijyanye no kwigisha urwaruka twe tubikorera ahantu hose no kubwira yuko muri uku kwezi nyine kwa 11 narigishije ahantu bita Irango muri komine Kayanza no kuvuga nimba ari komine iri kure cyane cyane ikenye mu Burundi Irango iri muri izo no kuvuga nari muri urwo rwaruka twa turaganira kuri inyigisho nyene muri uku kwezi nyene narigishije mu ntara ya Cibitoke muri uku kwezi nyene narigishije mu kaminuza ari mu gisagara cya Gitega i Bujumbura kugura kandi mu gikorwa nyamukuru musanze abantu benshi banzi ko no kwigisha abana mu mihanda cyangwa abana mu ibarabara abo sanswe tureze mu kwezi kw'icyenda nashize abashikije na 50 ku ishure hamwe n'ishira hamwe ya generation abo bose n'abana twigisha ku munsi tureze guhera ku akimo kuva mu muhanda abana abahanda ta televiziyo ibaho cyangwa radio aho je nakuriye igasorwe dusanzwe ufite ikoba nk'ico dukora niyo hageze kugira nibi biganiro vya bimboneza kugira ngo dufashe ugwaruka murabonye ico meretse kugira ejo bundi imbere muri ku kwezi nyene imbere yuko ngira urugendo nari natumiye wahoze ari cege ari mushikiranganje wa mbere yitwa Adriano Sibomana ariko araho impano urwanduka ngene ngo gukunda amashuri ngene ukunda kwiga avuga ibijyanye n'iby'uburimyi burimyi budakoresha kugira ngo urwanduka rukunde ibyo kurima avuga ku ntayi buzima bwiwe ibyo duca tubicisha no ku maradiyo mato mato abo twita amaradiyo communautaire kugira ngo abana n'urwanduka rukiri ruri hagati mu gwashwe kuvyumva kuko intumbero yacu no kugira ngo dushikire benshi bashoboka icyo kirado cha mbere ugusubiyemo ni wagenda ukaraba ku ubuhinga ngurukana mu dukoresha twigisha kuva imyaka 25 imaze nkora mu bijyo kijyanye kwigisha ugaruka ahanini mpera cyane cyane kuri abo bari mu buzima buciriritse ariko ikindi no garuka kuri ico kibazo abo nyene bibaza ngo bari kure bagiye mu mahanga bafite uburyo warateye imbere ni nabo banabikeneye cyane kuko ari gusanga nabo nyene bashitse ahantu ubuzima burabazazanira ntibamenya intumbero by'ukuri bamenye neza mbega ndi ngaha kubera iki hari abaje muri bino bihugu baza ati je ndashitse aho ubuzima buca bworoha bazonda gukora cyane bagasanga biranyuranye n'ingene babyiyumviriye bamwe bikabatera amadepresiyo bakamererwa nabi rero kubw'ibyo ugakurikirane kuba dusanzwe dukora tubikora mice yose igihugu n'ugwaruka rwo mice itandukanye haba abari mu mashuri n'abataraje no mu ishuri turabaha inyigisho ikibazo cya kabiri ciwe yabajije akavuga ati none badushoba umusigaye bakurikirana gute twebwe muri new generation asanzwe ariho uburyo bw'ingene bitunganijwe nk'ubu iyo tugiye nje nkagenda kwigisha rimwe haba hariho abandi bagenda kubanda nyigisho zimara ukwezi duca zituma batangura ikintu bita club ya new generation iyo club rero niyo ibafasha kandi bo nyine baheze bagaca bayirongora kugira ngo babandanye bashira mu ngiro ibyo twabigishije iyo tutabishoboye nko ngaha muri kanada dusa nk'ahandi hari inyigisho tubanaya dutanga ku ingangurukana bumenyi bibafasha kugira ngo babandanye babishira mu ngiro
izo nyigisho turaziga koko n'ubundi ariko reka duhene ijambo Mucho Pierre Claver muraho
mara neza
muri hega Pierre Claver
ibadombra mu Burundi
ni byiza cyane ngo se murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na Pasteur Dieudonné Nahimana nduga kwijambo
ego banje kuramutse umutumire
arakumva duga kwijambo
ego numvise ko ibikorwa bakora ni byiza cyane ariko kenshi muri ibi bintu by'amashyirahamwe dusanga kenshi abantu bashinga amashyirahamwe kugira ngo bagire utuntu dusembore gusa mugabo kugira ngo bubaganye imfashanyo bagenda barakura mu bihugu bitandukanye no mu mashyirahamwe akomakomeye atandukanye afasha abantu mbega wewe atandukanye hehe nayo yandi mashyirahamwe tuzi abikora uko kuko jewe ko na mungu mstari karabuka kwa ya jie zara angu muka ya ando nda hati nitoni pijita aliko ayante mashamu sangi wa kuzengu na mashamu yuku waruka achaita na baba na baba kuru baba na baba na vake imbele ya kabaruwa watumira na ayo manu zenya na ayo mahuri wa baba kizwe ugasangarelo kwa waruka kwa waruke ni gufashu wa chane negushikiri we mugabo nubwo nakurikiranye ikiganiro kigeze ngira kigi nakurikiranye intango yacu wewe numvise ko agerageza gufasha ugwaruka rutishoboye numushimira cyane ku iyo ntambwe niba ariyo azobandanya koko ariko abeshe amashyirahamwe avuga ngo arafise ibyo ariko arafasha abana bariya dusanga afasha abasanzwe bishoboye nyine kuruta gufasha abatishoboye
murakoze Pierre Claver reka Pasteur Dieudonné Nahimana gice abivuze ko
biragoye ko umuntu yivuga ngo avuge yuko ari mwiza gusumba yuko ibyo akora byo byiza gusumba iby'abandi, ariko nibaza ko ibikorwa twakoze birivugira urabye imyaka tumaze tubikora. Mbere byaragashitse i Burundi muri ujya mugwi ushinzwe kwama wiga abantu bakwiye kuronka ubushimwe bakoreye igihugu bagize icyo bamara igihugu bijyanye n'ibikorwa bakoze mu mwaka wa 2018 ku munsi wo kwikukira ku Burundi. Barampaye ikidari kugushima yuko ibikorwa New Generation yakoze byagize ikimazi ku buzima bw'ugwaruka, naho ibikorwa twatuko turakora tutarikorera kuronka ikidari cyangwa gushimwa, habaho haba mu bindi bihugu ku isi, mu Burundi, mu Bwongereza, mu bice bitandukanye. Baraduhaye ubushimwe bw'uko bagiye bagasubiramo bakabona yuko muri iyo myaka tumaze dukora ishyirahamwe ryacu ryagize icyo kimimariye ubuzima bw'ugwaruka. Sinovuga rero ngo tukumbure turi abantu b'igitangaza cyane, wowe ko ari Bujumbura namuhaye ikaze azoze aho ishyirahamwe rikorera hanyuma arabe cyangwa imvirize ntahe z'abantu tumaze imyaka twarafashije n'ugwaruka, kumbure ashobora kubivuga. Ariko rero kumbure ntihabura akantu katuma abantu bavuga bati urya cyangwa bariya ntibariko barakora neza, ibyo umuntu wese ashobora kubivuga bijyanye n'ahagaze. Ariko turagerageza uko Imana idushoboje, kuko twebwe ntitubikorera abantu, ntitubikorera twe, naho bavuze yuko nubana nageze kuri icyo gihe cyo kwitoza, twebwe ntituri mu bya politiki. Iyo tugeze kuvuga kugwaruka nta kintu na kimwe kijyanye na politiki dushyiramo, tubigisha amavalero gusa, tukabigisha intumbero y'ubuzima kugira ngo bashike ku ndoto z'ubuzima bwabo. Rero nta munsi umwe turahura n'ingorane z'abantu batwagiriza ibi na biriya tutakoze neza, naho tutobitobura mu mice yose mu Burundi, ku bari mu Burundi, ku bari hanze, turamba dufise iyo ntahe nziza. Kubwizera n'ibyo twovuga tuti kumbure twaragerageje, naho kumbure hatobura umwe n'uwundi yobivuga yobibona uko abyishaka.
Ni byiza cyane rwose mu nyigisho mutanga, twashimiye ko muvuga cyane cyane guhindura ukuntu umuntu abona ibintu. No mu Cyongereza barabivuga bakavuga ati paradigm shift, ntabwo ari changement de mentalite, ni ikintu gikomeye kurusha icyo, ni guhindura ukuntu ubona ibintu. Aha rero tuhirwe duhishe ko turi kumwe n'umwe mu rwaruka rw'Abarundi, eka yabaye impunzi, eka n'ubakiri impunzi, ariko yashoboye kufata nk'uyo mugambi wo guhindura ukuntu ibintu bikorwa. Uyu nawe akaba ari Rock Videli, ni umu engineer yaheje mu Rwanda, akaba n'ubu ari yakiri, hanyuma akaba yarashoboye kurondera akazi katajanye n'inyigisho yaronse kubera ashaka kuba muri bwa bukene twamye tuvuga Pasteur Dieudonné Nahimana. Reka Rock Videli nawe tumuhe ikaze. Rock Videli muraho?
Ego murakoze cyane no kumuha ikaze.
Ego amatelefone yagoranye ariko murabonetse na mwebwe.
Ego murakwihanganira ibyuma n'ibisezerana.
Yego, nashaka mutubwire amajambo make urugendo rwanyu kuva muhejeje amashuri. Muhejeje amashuri mu myaka nk'itanu iheze, mukaba gushika ubu mutari bwanwa akazi. Mutubwire umwuga mugiye gutangura muri iki gihe. Na Pasteur Dieudonné Nahimana akunda gufasha urwaruka ingaha, araheza nawe nyine agire icyo bivuze.
Murakoze cyane kuduha ijambo, kandi ndabashimiye cyane n'ijwi rya Amerika, kandi ndongeye kuramutsa umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana, ndamuhaye ikaze ubwa mbere duhuriye mu kiganiro. Nibyo gushima rero, ngiriye ko mvuga ku bijyanye n'ikibazo mumbajije. Nk'uko twagiye tubivuga ko kenshi twarakurikiranye inyigisho mu gisata cya Génie Civil kaminuza, ariko inyuma yo kuheza ivyigwa byacu twagerageje kwiruka kugira ngo umuntu arabe ko yo kwiyungunganya mu bundi buryo mu gihe atarabona akazi kajyanye n'ivyo yigiye, na cyane cyane ko muri ibi bihugu duherereyemo East African Community usanga ugwaruka kubona akazi bitoroshe. Rero twaragerageje turavye ibibazo bihari mu gwaruka dushyiraho ishyirahamwe dusanze duhagarariye, ariryo Régesso Izere, ryo sanze mpagarariye mugo haranira gateka kugwaruka kurabirugwaruka kuko twa giye gusanga ugwaruka hari uburyo ubucanke buriya rutagera ku ndoto zawo bivanye nimbo zitandukanye mu buzima bwabugize ibihugu turimo rero nibaza ko iryo shyirahamwe ryo dusa n'abariko barashyiramo imbaraga cyane ariko dushakisha n'ubundi buzi twokora mu gihe tukirindiriye ko tubona ibyo twigiye ariko ntikitubuza gukora
kuri berekeye mwebwe mushigana he rock bideri kuri berekeye mwebwe ubu uye akazi muri kumurakora n'akahe
akazi siko turakora ntabwo novuga ngo hari akazi kari presi furomoma umuntu ariko arakora ariko twari tumaze iminsi hari turi mu bintu by'amasage professionnel mu bijyanye na domaine y'ibijyanye na ingenieur ariko nayone isa n'iyaheze ariko ubu turi mu nzira yo kugenda turondeza akazi tugerageza no gukora utundi tuntu dutandukanye dukora du projet ariko kandi urumva kubera biba bisaba izindi mbaraga tuba turi ko turi yubaka tubisengera n'Imana kugira ngo turabe ko twogera ku ma objectif tuba twihaye y'amaproje tuba turi ko turategura. Murakoze
mutubwire ku nyigisho mwaronse zo gutwara bijya bikamyo binini mu kurindira ko umuntu akazi kajanye n'ibyo mwize
nico nacho ofet maze kubona ko ako kazi katari ko karaboneka neza twaragiye no mu rugendo ko kwiga amamodokari kuba truck driver aba bashoferi b'amakamyo manini manini nahone no vuga ko nsanuzirimbanije uri karavyegeranya ariko nayone sinova kwiraboneka neza ko twizeye Imana ko vuba kumbure aha canke hariya muri izo domene zibiri tumaze kubona mu ubwo bumenyi tushobora kuzobona icyo gukora.
Pastor Dieudonne Nahimana mwihweje rugendo wa Rock Bideri kuva amashure gushika naho atanguye iyo myimenyerezo gutwara ibikamyo bikomeye mubona ari mu bantu bashobora kuba baramaze guhindura ivyumve
ego kuko bwa mbere ho turafite ikibazo naho tutakivuga mu buryo bweruye mugabo ngene amashure mu bihugu byacu cyane mu Burundi atunganijwe kuva kera kuva muri kasi y'igihugu cyacu nuko ataraba ingabire n'ingabirano ugwaruka rufise ngo bahimirize ugwaruka gukoresha ubwenge inguvu ingabirano abantu basanzwe bafite bituma rero n'ababyeyi rimwe rimwe bumva gusa yuko umuntu akenda kujya mu ishuri kugira ngo arondere urupapuro rw'umutsindo hanyuma azogende kwicara ahantu muri biro kandi nk'uko mubizi muri kino gihe usanga ibihugu byacu bidafise uburyo bwo guha akazi ugwaruka rwinshi rushoboka ngo aze kwicara mu mabiro rero nico ariko ndaraba ngaha ibyo tuba turaganira namwe mu gwaruka bari ngaha mu gihugu cya Canada ahubwira ati hari ibintu yahora abona abandi bantu bakora abakozi bakora mu bice bitandukanye muri azi ati Kibujumbura canke akabisuzugura mu gihe umunsi ugasanga ashitse ngaha n'ibyo akora kandi biramufasha kwiteza imbere gushobora kugura inzu yiwe abamwo ashobora gutunga umuryango wiwe kumbure atari kwakora ibijyanye n'iby'amashuri yize rero ugasanga icyo umuntu akeneye mu buzima ni uko arungene abaho kandi akabinyishyura ibibazo byamukikuje rero hagiye usanga bitava mu byigwa byo mu mpapuro umuntu yagize gusa mu ishuri naho mu ishuri biba bikenewe umuntu agahindura uburyo bw'ingene yiyumvira abantu tutashoboye kumbure gushyira kure cyane mu bijyanye n'iby'ibyigwa uyu munsi ndabona turiteje imbere turafite ibyo dukora ugasanga bivuye ku ngabire umuntu atari yibaza ko zogice zimufashije rero nico namabwira urwaruka nk'abo dusandukana muri generation nta muntu ashaka kuvuga ngo umushomeri ntibibaho kuvuga uti gushomera no kuvuga ikintu kuvuga ko wabuze akazi kuvuga akazi no kuvuga yuko akazi kose ukita ko ari akazi ko guhembwa ushobora kuvuka mu gitondo ukaza gufasha umuntu ikintu kanaka aguhemba cyangwa ataguhemba mugabo ntibirirwe wicaye kubera ko iyo uri kurakora bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe abantu benshi iyo bamaze kubimenya bakemera gukora ubuzi busa nk'uko bita ko busuzuguritse ashobora gusanga bwavuyemo akazi gaza umushobora gutera imbere nubwo akajambo katoyi umwe mu bantu natumiye muri kirya kiganiro cya talk show yigeze kuvuga gaca gakurikirana n'abantu benshi ku isi yavuze ngo iyo udashobora iyo ushobora kubara umunsi utinjije amafaranga ashika 5,000 cyangwa bibiri usumbwa n'umukarani yikorera amakara i Burundi akajyama yinjiza amafaranga 5,000 cyangwa 10,000 naho bawambara amakostume meze gute ukabudashobora kwinjiza amafaranga 2,000 ku munsi uje mukarani yagiye kwikorera amakara akayashikana agatahana amafaranga yiwe neza icyo yakoresheje aragusumbya gaciro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika turi kumwe na Richard Livingston muraho
Hello.
Muri hehe?
Muri Nairobi.
Yego.
Hama ikibazo na romana mwazi wa mfamire.
Yego.
Mwejo shira hamwe muri sanduwe jitwa ngwiki mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda cyangwa mu rundi rurimi.
Hari amashyira hamwe abiri.
Yo bari seguri cy'umuntu amazi.
Yego nibaza kumwe ko mwabaza pasteur na Himana. Mnafiki ni kiwazo?
Aya, tulavifise.
Duga kui jambo, vibarize rimwe?
Aya, hama, kini kiwazo fita, ngatwewe, desandwe, tulimu, mishwa gwaruka. Ariko, besa anu doherere, hise, iyo tuwa dosi sebuja, tuwa kora, nishinga mito mito, mungu ya raibu za mishangwe, nishinga mito mito niyo, usanga ifise benefit, uronkamwo ubwe amahera bese barayisuzuga ariko niyo twese turonkamwo akanyongo ariko rero buriya kubera tudafise no mushinga wo gutanguza usanga zitugora gose ubu haje niherere nihaye nka karo rero yari umuntu akunda gukora cyane afise umwezi ariko kubera ataburyo vita usanga buriya mukora ibuze dosha muri gerwe gu kufasha nyari bari kuye kura ukuntu jo dufasha twe kugaruka sinzi rero ko dosha mu jo ari fasha bahereye mu gihugu kanaka sinzi ko dosha mu jo ari ri mu bihugu byose bya Afrika cyamwe mu bindi bihugu byose abandi poza nkaje karoya yuko ya nyamba jo ari ri nko mu gihugu cha Kenya yuko yorana
ko kwaruka karakone twakuyungunganya murakoze Richard Livingston leka mwabajije izina mu Kirundi gishira hamwe new generation leka pasteur de donné na Himana agiye cyabwi
ego yozina ijambo dukoresha mu Kirundi tuvuga ngo nibwo umuhari ugaruka bw'imbonezo niko tuyita naho bidasigura mu majambo nyene mu Kirundi zo kwise urungado rushasha gusa mugabo twahisemo kwita umuhari ugaruka bw'imbonezo rero kubera kugira ngo bidane intambero cancane bisigure intumbero y'ico twifuza gushika ko kandi twama dukora mu bikorwa bitandukanye dukora ku kibazo cya kabiri ubajije twebwe rero turafite ingene tubisigura nta muntu numwe ku isi atafite umutara ibyo turafite ingene tubikwigisha tukakubwira yuko turakwereka ingene d'abord umutahe dufite twesungana ku isi na masaha 28 turi cyambere umutahe wa kabiri dufise ni nguvu z'umubiri aba maboko cyangwa ikindi cyose cyangwa ikindi cyose cyo gukoresha umubiri wawe hanyuma ikindi nguvu dufise zidasanzwe n'ibyiyumviro ibyiyumviro bishobora kuvamwo ikintu gifaditse rero iyo umuntu yibaza ko atamutaha afite gutangura icyakora turamwereka ingene ashobora kuronka n'uwo mutahe n'abakeneye amafaranga bivuye mu gukoresha ubwenge afite bivuye mu gukoresha ingufu z'amaboko afite bivuye mu gukoresha neza amasaha 28 Imana yaduhaye twese ibyo bigaheze kuva muri mutahe w'amafaranga wo gushobora gutangura gukora ikintu kanaka gishobora kugwiza umwimbu rero ku kibazo kijyanye n'uko dukorera mu bihugu bitandukanye twebwe ishyirahamwe ryacu ntiri naho ryatanguriye mu Burundi rikora cyane mu Burundi mugaburi ruguruye ibindi bihugu bitandukanye mu Rwanda twatanguye kuva kera cyane riraheza rirafata n'ubwigenge bwaryo ngene rikora bahagaze ku nyigisho za new generation mu bihugu rero nka Kenya n'ahandi nama tugenda kugiriza inyigisho gusa mugabo ntituratangura igisata cyaho kiyakorera kumbure wowe nyine ushobora kuba uwa mbere twebwe dukore aho badutumiye niba ufise ugwaruka ruri hamwe ashobora kuba ari abarundi cyangwa abakenya hanyuma ukavuga uti ndabatumiye muze kutwigisha nta buryo tubasaba turaza tukabibigisha hanyuma tukabereka ingene muca mwiyungunganya mugashira iryo shirahamwe ryanyu mukakora mutende kudukenera ku munsi rero niwabikenera ucuzaba kuri site yacu ya newgeneration.org hanyuma ugaca newgenerationburundi.org ugaca twandikira email tukaza tukabigisha nato bajewe ndafise ababishoboye benshi twamaze kwigisha.
Ni vyiza cyane rwose Rock Bideri. Ikibazo cy'umutahe mu kivuga ko iki pasteur dedone na himana tubiye ko umwanya wose umuntu afise amasaha 84 ari umutahe ukomeye. Kandi nashaka umuce mugira ko mutubwire ni ntambamye kwa mwaragize kugira ngo mumare nk'imyaka 5 mutaronka aho mwisumamo.
Murakoze cyane kongera kumpa ijambo. Icyo nuvuga mbanje gushimira cyane Pasteur Dieudonné ku siguro ariko aratanga zo gukangurira urwaruka gukoresha imbaraga. Rero ngerageje kuvuga ku kintu kijanye n'icavuze ku umutahe wa mbere ukomeye nk'uko yabivuze ni ya masaha time management, gukoresha wa manya wa ofise hama imbaraga Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, byose birashigikirana kugira ngo ubashe kugira aho ugera mu iterambere kanaka. Tutibagiye ko n'uburyo buri materiere nabwo ne bufisemo parti, ariko kandi iza kunganira bya bindi byose yaza herako. Iyo rero niyo benshi surtout mu bajene bakunda dukunda kuraba cyane, turaba tukabona ntayirikirava ukaca umengo uba SNE or ariko izo zindi zo etape zindi ugasanga nta gakiro zari zahawe. Rero nanje numva icyo nokora no gukangura urwaruka twese turimo kugira ngo tugerageze turabe uburyo twobona izo nyigisho. Ngira ko nsaba Dieudonné ko bibaye byiza numvise ko ariko arakorera no ngaha kumbure bayeho baho nk'umubonano kugira ngo kuko urwaruka rukeneye ubwo buryo kugira ngo bwiteze imbere ruri n'icyo nk'uko abisiguye. Nibaza ko habonetse nk'inyigisho byoba byiza hakabaho na collaboration kugira ngo habeho ugukorana kwa hafi na hafi kugira ngo habe ukungurana ubwenge muri ibica nk'ibiriya turabe kugwaruka goronka icyo rukora rugakora amaboko mu mpuzu rukiteza imbere. Rero inamba ziba zihari zituma usanga ugwaruka rwinshi nubwo rushaka kwiteza imbere bigorana. Nabivuze byose biravana no muri ibi bihugu turimo cyane cyane kuko urabona n'ibihugu usanga bikiri mu nzira y'amajyambere bikiri hasi cyane, ugasanga rero ubuzi ntibuboneka, ugasanga na kwa kwiyungunganya kubera ko za training ziba zikenewe na zone ziba zidakwiriye zidahari, iyo bagaje nabyo usanga ari intambami. Rero na kimwe cy'uburyo rero kubera ko muri ibi bihugu ubona ari ibihugu bitaratera imbere, n'ikibazo cy'uburyo cyatakiza kongera muri za ntambamyi zibaho, ukaca usanga rero kwa kwiteza imbere ntikurwa kuragenda neza nk'uko tuba tubyifuza.
Murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana ndamuha ijambo mu kanya kugira ngo agire icyo avuze kubyo mu musabye, ariko imbere yaho reka duhe ijambo Norbert haba kubaho. Muraho
Naoneza.
Turakomeye muri hega Norbert.
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Neza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro.
Mbere na mbere kanshingire ijwi rya Amerika umwanya riba ryahaye abatumirwa n'abandi bantu bose bashaka gukurikiza ijwi rya Amerika.
Ni byiza cyane.
Ibiganiro byiza mpamwe wabashije kutugezaho.
Murakoze.
No, nibaza nise mbaza n'uwo mutumirwa urwaruka rufashwe neza, rufashwe ku kihe kigero kugira ngo wenda rube rwakwiteza imbere mu buryo bushoboka? Ese ni gute wenda bashobora kuba bakoroherezwa kubona n'inguzanyo kugira ngo wenda biteze imbere? Ese ibibazo babasha guhura na byo babasha kubyikemura, cyangwa se hari ubwo wenda hari utunama dushobora kubafasha kugira ngo wenda babe hari icyo bagera? Nibyo nagira ngo wenda mbabaze kwihutishije umwanya.
Murakoze Norbert. Pasteur Dieudonné Nahimana, ikibazo inguzanyo nibaza ko washaka kuvuga ingurane.
cyambere cyoco mu byo twe dusanzwe twigisha ikintu umuntu agomba kwiteza imbere arondera ubwa mbere singuzanyo sumupahe abandi bantu bamuhaye kuko umuntu wese aguhaye novuga ingurane kugira ngo ukore ikintu kanaka abagufite kububasha igihe yumva ko ari yagutumye utangura ikintu ubwa mbere ivuye ku mafaranga yaguhaye canke ku mutahe yaguhaye icyo gituma umuntu wese agura inguzanyo canke ingurane icaza kugira ngo ashigikire no gushigikira icyumviro bamaze kuronka kuko wabonye ingorane canke ubukene buri ahantu kanaka ugomba gutorera inyishu icyo twe dufasha ugaruka iyo turiko turigisha ibijyanye n'ingendo abantu batangura imigambi kwiteza imbere turabwira tuti okay umuntu aguhaye imiliyoni 10 ubunyene bucukora iki bagaca bivuga ukazubona ubwo nyene uri kuyamufasha kubyiyumvira we nyine aciye ahomba kubera iki yiyumvire ko akeneye amafaranga mugabo ntiyumviriye ayo mafaranga agomba kuyakoresha mu gutorera inyishu ikihe kibazo nje gituma ugwaruka tubasaba tuti reka kwihutira kuza gusaba ingurane cyangwa ingumyo ahantu kuko umuntu yaguhaye udafite icyumviro gifaditse aba akuganza kandi nawe ejo utabyumvire ko neza uri kuzana ingaruka mbi kubera ko uri gukoresha amafaranga atarayi wawe amafaranga y'ubundi muntu banza urondere ikibazo kiri mu kibano cyawe ubukene buri mu kibano cyawe urabe mu bwenge n'umugabirano ufise ingene ubutorera inyishu mu gukora ikintu kanaka hanyuma umuntu wundaje ntazimva ko afise ububasha akora kwazana amafaranga ahubwo yumve ko ari ugiye kumuteza imbere kuko amafaranga yiwe ugiye kuyatuma azogwira gusuma uko yari asanzwe rero ni byiza ko ugaruka ni byiza ko ndi inguzanyo canke umutahe mugabo wabanje kwerekana neza ingene hari ikibazo wagiye ugira utorera umuti ukoresheje ibyo wari usanganye ufise ni ukuvuga za nguvu bwa bwenge ubuhinga ushobora kuba ufise kugira ngo utorere inyishu ikibazo abantu bafite mu kibano nayo ubundi ho haca hazi iki ni uko umuntu aguhaye inguzanyo ubunyene uca ugenda ukaraba undi muntu yagize akabutike ahantu ku ruhande ugaca ugomba gukora bya bindi nyene mugasangira b'abakiriya nyene mugaca muhomba mwese na wa muntu yaguhaye inguzanyo ntagire icyo yungutse ariko uvuze uti ni iki abantu badafise ngaha mu kibano canje bigutuma ukora ikintu gituma uguhaye inguzanyo abona nyine ko icyo cyiyumvira uzanye ari gishasha icyo gituma rero ibyo ukoze bishobora gushika ku rundi rugezo nicyo gituma rero duhanura tuti ni byiza kugira kurondera inguzanyo ariko umaze kwerekana ibyo ushobora gukora utaranayironka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude Hakizimana miriwe neza
ndi ku murongo miriwe neza
muri hehe ga Jean Claude
jewe ndi Bururi muri ndi Bururi mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi
iradiyo Ijwi rya Amerika yumva neza
yego Ijwi rya Amerika iradushikira turabyumva neza kuri internet
ni byiza cyane rwose mu duge ku ijambo rero kibazo cy'imbiro turi kumwe n'abatumire babiri duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
je na tuze ku ijambo ikintu icyumviro cyanje noterera alo
duga ku ijambo turakumva
icyumviro cyanje noterera icambere cyoco nuko mu bihugu nk'ibi by'iwacu bitaratera imbere hotangura hakaba ibintu ibyigwa byo kwigisha urwaruka imigambi yo kwiteza imbere hanyuma rero bagashiraho ibyiyumviro by'uko botugaburira ibisata bakatwereka mu kutwigisha nk'umuntu adandaje dufate ikirato mugenzi we akadandaza isheshiti ishogise mugenzi we nawe akadandaza inkofera uwundi akadandaza ikindi twese ntiduhure kuri produit imwe kuko twese naho twugomba tukaronka imitahe tukaja mu bibazo by'iterambere tugaca tudandaza ibintu bimwe ni hahandi tuguma tugaruka hahandi usanga atanumwe yiriwe adandaje ikintu na kimwe ariko iyo umuntu adandaza umwuga uwundi akadandaza uwundi akadandaza indi uwundi akadandaza nimba ari inzoga uwundi akadandaza iki bose ku munsi usanga bose badandaje baciye amahera ku musaba bakaca bashobora kubenefisiya akanyungu bakaronka akanyungu bakaca bashobora kwiyungunganya no mu yindi migambi y'iterambere yindi kurikira bivuye ku mutahe muto bisanga umuntu yaratanguje ariko mu ngorane twe tugifise turacyafise ibintu byinshi duhurira ko twese ugasanga twanze ibintu bimwe twese tudandaza ibintu bimwe twese dukora bimwe ugaca usanga mu icyo gihe niyo mushoye bica bita agaciro mugabe yaba umuntu umwe wese adandaza kimwe kimwe umwuga wisa aba afise agaciro kiwe ati jewe kibanje ndakidandazaya uyi produit mfise ngaha aye naka ntayafise urya nawe akavuga ati iya fise aidanda zukwiwe ikabicyumviro ciyo komusa twoshobora gutera imbere mu rwaruka.
Jean Claude Heximan murakoze reka ikimbiro cawe tugihe Rocket Dele naho gitangura kurondera akazi ico cyumviro cyuko howa diversité mu bintu abantu bakora bashaka kwiteza imbere mu kivuga ko ikimbere yuko tubiha Pasteur Dieudonné Nahimana.
Murakoze cyane kunyongera umwanya kugira ngo ngire icyo mvuze ku iki cyumviro cya mwene wa Jean Claude. Ndumva iki kintu igitekerezo atanze kirumvikana cyane, cyumviro ni intererano ikomeye cyane kugira ngo abantu bakore ibintu mu buryo butandukanye, kuko nk'uko Pasteur Dieudonné yakivuze, iyo abantu bariko barakora ibintu birimira bisa bimeze kimwe bakabikorera muri ahantu hamwe mu kibano, usanga ababigura ari babandi nyene, ugasanga rero clientele abagura ntibaboneka cyangwa se abakugana, ugasanga rero kugira ubone inyungu izo gusahiriza no gukora mu yandi maproje ari kibazo. Rero jewe nkaca nongeraho n'akandi kantu nukita nko mu Cyongereza mindset ofete, uko tuba twumva ibintu tugahindura guhimiriza inyigisho zikwiriye, inyigisho zikwiriye mu rwaruka zo kubahimiriza guhindura imyumvire, kumva ko wewe warize uri iki, hari ibyo udagomba gukora. Iyo imyumvire igomba guhinduka, kuko icyo umuntu agomba kuraba cyane nicyo agomba kwinjiza, mbega ni nakora iki kintu kiranyinjiriza iki. Wamara kubona ari cyo kiri gusahirize mu mibereho yawe ya minsi yose, nta soni biba biteye kugira ngo ugikore hama winjize ejo bigufashe no mu yindi migambi y'iterambere yo kugira ngo witeze imbere. Hama tunasaba nyene ko nkatwe tuba dusaba amashyirahamwe tukiko turatangura tuganiriza urwaruka, turabirira urwaruka kugira ngo abo bamaze kugera kure bapase Dieudonné baze begera, kugira ngo kumbure habeho n'amadecentralisation tubageze mu rwaruka, kugira ngo izo nyigisho zitangwe hama bashigikirwe no mu migambi y'iterambere. Murakoze cyane.
Murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana. Cyumviro cya Jean Claude Hakizimana gisa n'icyumviro mwashikirije, muvuga ko imbere y'uko umuntu afata umutahe, imbere y'uko umuntu yumvira gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere, akwiye kwihweza neza ikintu yokora. Yavuze ko kenshi na kenshi abantu usanga bakora bimwe nko ahantu hose azi, haba mu Burundi cyangwa ahandi. Icyo cyumviro mu kivuga kwiki mukanye gato?
Icyambe cyo ni cyumviro cyiza. Ubwa kabiri Jean Claude ntasure kubimvira ngo ni bande bazaza kubitwigisha, je numvise yo byigisha neza wenyine kuko yaramaze kubitahura. Nafate abo bakeyi begereye bari kumwe, abona bakiri ko baragerageza gukora ibintu bishaka gusa abafashe kwiyumvira ingene ibintu bigenda. Ikintu dukwiye guheba ni iki kintu cyo kwiyumvira ngo hari abantu bavuye Bujumbura, bavuye Buraya baza kutwigisha ibindi byiyumviro bishasha. Wewe mu kibano nkaho ko yamaze kuciyumvira nawe utangura ishyirahamwe ryo gufasha urwaruka kugira ngo bamenye ingene batandukanye izo badandaza nk'abakorera mu isoko hamwe, biba ari ikintu gifaditse kandi gishobora gufasha. Rero arabitabura cyane, ubwo utangura deza gutangura kubwira abo bari kumwe bati tubikore gutya wenyine, nta ntiyigane ibyo abandi bakoze, hanyuma afate n'ababyiganye abandi abashyire hamwe arabwira ati nimuhindure mukore gutya. Ubwo nyine bica bitangura kubyara ikintu gifaditse, ariko ntibarindire ngo azobye Bujumbura bavuye imvura y'abavuye hariya bavuye mashyirahamwe mpuzamakungu aza kutwigisha. Oya, dukore ibyo dushoboye mu mwanya unyarutse, ntidutakaze umwanya, duhindure mu kibano ingene ibintu bigenda, hanyuma tuhede turabe ingene impinduka iba mu kwiteza imbere mu buzima bwacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Idrissa Bakungu. Muraho,
baho neza, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, twibutse aho muri Idrissa.
Emerera di Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose.
Baje gushimira ubuyobozi bwa radio y'Ijwi Amerika ko batugezaho ibiganiro bishimiye kandi bitwubaka.
Murakoze cyane rwose.
Bashimira cyane.
Natwe turashima ko
mushimira n'umuvandimwe wacu niye ku nama yatugiye. Kugeza cyane inama yatugiriye. Bibaza abayobozi, umuyobozi watumiye ni byiza cyane. Kandi namwisabira inama yatugira, kubera inama nanjye ndashaka kugira inama urubyiruko bakura amaboko mu mufuko bakore imirimo yose itavanguye n'umurimo nyine ka umurimo wose ushaka kuguteza imbere ushobora guhinga ukitiza imbere ushobora kuba mekanisiye ukitiza imbere ushobora kogosha ukagenda uzamuka wogoshereza abantu ukageraho utunga saro yawe ni ukuvuga ngo nditabira urubyiruko rutavuyemo umuhungu cyangwa umukobwa ni ukuvuga ngo bose bakure amaboko mu mufuko bakore cyane biteza imbere kugira babashe guteza na Afurika yacu imbere noneho mwasaba nkamuha igitekerezo kinga namwisabira yegere leta kubera ngo amashuri urabona y'urubyiruko yiteza imbere kuyabona ibintu babigoye kubera n'ibikoresho ni ukuvuga ngo begere leta bake leta ibikoresho bateze umwuga wo gukoresha amaboko ukoresha amaboko n'umutwe ubasha kwiteza imbere kurusha wa wundi cyane wize cyane udakoresha amaboko kwiteza imbere ku rubyiruko bizatugora cyane kubera n'akazi ni gakeya kandi n'abari mu kazi ntabwo bakavamo oya kubera birinda amakosa kugira ngo babashe kurama muri ka kazi ni ukuvuga ngo rero natwe urubyiruko ni ukuvuga ngo tugomba gukora cyane kugira ngo duhatane kugira ngo tubashe kubona imirimo kugira natwe twiteze imbere ndetse na Afurika yacu twiteze imbere mubibe n'umutima mwiza n'umutekano hose uhari bizarushaho kugira ngo urubyiruko rubashe kwiteza imbere tutavuze ngo aho rukomoka aha n'aha n'aha twese tukabumwe kugira ngo duteze Afurika yacu imbere
murakoze Idrissa Bakungu Pasteur Dieudonné Nahimana Idrissa Bakungu yasabye inama impanuro
ego jenwa zeko biragoye ko umuntu abereza mu kiganiro kuri abamye abaza murashaka kunyandikira email ni kuri dnf.burundi@gmail.com sanke dnf.nahiman@burundi@gmail.com hanyuma tukazokanira tugafashanya twe nta kindi dukora turi ngaha kubashigikira aho tugeza mu buryo bwike twize kandi munagiye no kubungangurukana bongera abona ibiganiro bikorwa dukora urashaka kubibonuka ukumva n'inyigisho dutanga ugiye kuri YouTube cyangwa Facebook ari kajya Nahiman Foundation urabona inyigisho dutanga rero tugerageza uburyo bwose bwo gukorera abashoboka kugira ngo ntibabeho ubuzima butari bw'Imana baremeye cyangwa ngo bahure n'ingorane nk'izo twahuye na twebwe muri kahise kubw'ibyo rero ni ibyo bihambaye dufashanye twese Jesse nemera ko ibihugu byacu ari ibihugu bikenye ni ibihugu Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo gihagaze mu buryo bwacu bw'ingene tubona ibintu ngene twiyumvira ingene duteze imbere ubutunzi kandi Imana yaduhaye cyane cyane ingene ugwaruka canke abakiri bato badakoresha ingufu n'ingabire n'Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo kuko nk'aha ndiko ndagendera bose ubona bariko barirukanka bose bafise ubuzi bariko bakoresha amaboko bariko bakoresha ubwenge ukavuga iti izi ngufu iyo ziba ariko zirakora mu bihugu byacu uko twari kuba twari ziba zabitunganijwe neza kuva kera biba bikora biradufasha gutera imbere n'ingoga ko zikora mu bindi bihugu kubera ko usanga rimwe rimwe tutabitunganije neza
murashobora kubasubiramwo abanywanyi biradiyo nk'ijwi rya Amerika cyane cyane abashikirije ivyiyumviro ko bakeneye ko mwohora mubafasha canke bakaja kuri site yanyu murashobora kubasubiriramwo buhoro buhoro
yego email ni dnf@burundi@gmail.com cyangwa dnf.burundi@gmail.com hanyuma website ni www.newgenerationburundi.org newgenerationburundi.org cyangwa www.dnf.be dnf.be sino kuma rezo sosio ni Dieudonné Nahimana gusa ushobibona ibyo twigisha
ndabona kanyaka tujanye ariko tuza kurangiza tutavuze kuri za talk show zanyu zikomeye cyane rwose mu Burundi zumvirizwa n'abantu benshi ariko imbere yaho reka duhe ijambo munywanyi Eli Masika muraho
turaho mwiriwe neza
muhega Eli
turi mu seruke bwa Kongo Igoma
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imvira mu kanya gato Eli duga kwijambo ikibazo cy'imvira
ikibazo cyanje nashaka kubaza umutumire. Allo,
turakumva bandanya.
Ikibazo cyanje nashaka kubaza umutumire ni iki kintu boba bari kubarategurira abanyagihugu twebwe bato bato ko twumva ukuntu bazavuga amajambo mbwa aya majambo yabo ntibayashyire mu ngiro, ariko ayo majambo aho kuyashyira mu ngiro tukabona yuko ari abantu bari batumira inda. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri ni iki boba bari kubarategurira abanyagihugu kizobafasha muri kazoza, muri kazoza ko twumva bamwe bavuga amajambo bagasubiza amajambo imbere mugabo aya majambo ntagire icyo ashikako. Icyo ni ikintu abanyagihugu bato bato kitubabaza, nuko baza bavuga amajambo mugabo ntibayashyire mu ngiro. Nibabona yuko nabo bizobagira ingaruka mbi imbere, nabo bizobagira ingaruka mbi mugabo bizobagira ingaruka mbi abana babo.
Ikibazo cyiza, ibibazo byiza, reka tubihe abatumire bacu. Reka dutangure kwa kumusiga na Eric Bideri. Ibibazo mu isanzwe bibajijwe na Eli Masikani, ibibazo byo bazwa abanyapolitike, ariko nagira mugire icyo muvuze mu kanya gato, amasogo na 30 abanyapolitike babwira amajambo abanyagihugu badashyira mu ngiro, batibaza kazoza kurwaruka, muwavuga ku iki akanya gato, amasogo na 30. Roke Bideri, mwatwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo mu kanya gato, amasogo na 30.
Icyo navuga jewe premièrement ni umunyepolitike, kandi ntabwo nabyishyura nk'umunyepolitike, numvise yabirabishije mu buryo ku banyepolitike, ariko intererano notanga ni kimwe navuga cya mbere cyo kugira ngo urwaruka duhindure mindset, uburyo twumva ibintu. Kuko nibaza ko abanyepolitike bo bazohora bavuga, ariko urwaruka nubwo bovuga ibyo bavuze ntibabikore, twakagombye kurondera uburyo bwacu bwo kwiteza imbere. Tugasenga Imana ikadufasha mu migambi dufise, ibyo batubwiye nibatabikora, ariko tugwane no guhindura imyumvire, tugwane no kumva ko tugomba gukoresha imbaraga zacu kugira ngo tugire ibyo tugezeho, nubwo tutabigera ko mu gihe dushatse, ariko igihe Imana yagenye kigeze, kubw'imbaraga zacu twakoresheje ubwenge tuzobigera ko.
Murakoze cyane ngo sereka mu gusozera Pasteur Dieudonné Nahimana, mutubwire ku biteramo mu Remesha mu Burundi kuri televiziyo. Ni ibiteramo bikundwa ahantu hose mu Burundi kandi no mu bihugu bitandukanye. Mutubwire amajambo make cyane rwose, ufite umuntu utumwe n'igice.
Ego ibiteramo dukora, tumaze imyaka dukora, ni igiteramo cyitwa Imboneza Talk Show. Ubwa mbere twasanze urwaruka ruriko ruravuga yuko babura ibyitegererezo, babura abantu bafata comme des modèles, abantu barabirako niba bafite indoto bagasanga ntibabona, mbega nibande bazishyitse ko twarabirako tukabigirako. Rero mu byo dusanze dukora, rero turavuga tuti reka tubaronderera abantu bafite ibyo bakoze bashyitseko, bavuye kumera mu buzima busanzwe bagashyika ahantu hakomeye, kugira ngo babe icyitegererezo urwaruka ruronke ibyo abo barabirako bigirako. Ikindi nacyo kuraba abantu bashobora guhanura, gutanga impanuro zifasha mu buzima, mu bintu binyaruka, kuko nk'uko yaje kubaza ikibazo wari muri Congo yabibajije, nako numva kumubwira ni dukwiye kubaho twidogera abandi, twifuze abandi bakwiye kuba, canke tuba turiko turabona ngo ni ugutungura utaka abantu gusa, umwese turakwibaza ati mbega jewe ku ruhande rwanje ni gihe ndiko ndakora kugira ngo nteze imbere ubuzima bwanjye. Rero talk show rero ziza muri ico gicapo kuzana abantu bahereye mu bisanzwe, umunsi akari abantu badasanzwe, tujya mu mice yose, twatumiye ba Francine Niyonsaba batanguye ari abantu urwaruka rusanzwe, umunsi akaba ari umuntu akomeye ku isi, twatanguye tugatumira abantu bakomeye urwego hejuru bakora mukuru w'ibihugu nka Sylvestre Ntibantunganya, wahereye hehe ugeze hehe, abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba ninde twarabatumiye, mbega izo ngabire z'abafashe GK iki abantu banditse ibitabo bakaza kudusigura ingene batanga ibyo bakora bakandika ibyo bitabo abaganga batanga impanuro ingene abantu bakwirinda indwara z'umutima indwara z'isukari ibintu nk'ibyo bituma byononera ubuzima bw'abantu duca mu mice yose kugira ngo urwaruka ruronke abo bumviriza kandi rubafashe kugira ngo birinde ibintu byotuma batazoshika ku ndoto nziza z'ubuzima bwabo abari mu Burundi abari kure turanabahamagara bamwe bakigisha bari mu mahanga bagashobora gukurikira ngo urwaruka si urwaruka gusa ni ibiganiro bimaze gufasha abantu benshi nk'ejo bundi hariho uwo twagirishije ikiganiro ego
Pastor Dieudonné Nahimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoboye n'impanuro cyane cyane muhaye gwaruka ndabashimiye mushikanahe Rock Bideri ku kanya nawe watoye ukaganira ni radio ijuru rya Amerika ku bibazo bihanze cyane cyane gwaruka go mu buhungiro turashimiye engineer Cornelius turashimiye na Nadia Taha yegeranije ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi cyane cyane n'abadute akamu bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo murakoze mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.